Senatenta Bimana ikiagira tu twa runani mpuzama sende kakosebu ya buze kwa hivi nuzinchi urwa runani rushimira leta imaze gushira mu ngiro utorero yatanze nigenwa jumu guigi hugu hugani ya mwibi bazo ningorani hagati ya leta abakoresha n'abakozi hamwe n'umugambi w'igihugu wo kugwiza kazi ariko rero kubijanye n'uwo mugambi nsabye imana hariza saba kugira ngo ugende neza
tubonereho gusaba ko gisata cya leta kigeje gushira mu ngiro uwo mugambi bita OBM Office pour un déterrant, pour un déterrament, 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 pour un Ijerekeye urwaruka ruri mu mashuri rutaronga akazi yo ruhejeje leta yoshyiraho politiki nziza y'inyigisho zijyanye n'ubuhinga yotuma baronga cyane bagashinga akazi kabo
mu bashinga akazi kabo harimo urwaruka president Nkurunziza ashyikiriza ko leta arongoye ibafitiye imigambi ya hafi
mu minsi ya vuba kandi hagiye gushyirwaho umugambi w'igihugu wo kugwiza akazi kurwaruka cyane cyane ko hagati mu gihugu uzotuma abantu benshi bagifise ishaka ryo gukora baronka akazi mbere hazo harongera n'inyigisho z'imyuga zizotuma basha bitunganiriza imigambi bakoresheje amahera avuye muri ibyo bikorwa kugira imigambi nk'iyo irame bisaba ko ibigega byo kuzijyanya no kugurana na bito bito bitera mu iterambere ry'abenegihugu abajejwe intwaro nabo bakurikiranira hafi irangurwa ry'iyo migambi mu ntara n'amakomine bajejwe turasabye kandi amabanki nabo bose batanga ingurane kudaca inkokora abafite imigambi myiza mu kubaka inyungu z'umurenge ngera nibategere ko amahera bakoresha aba mu bantu baheze bagiye uruhara mu iterambere ry'abantu
iryo terambere runaniko sibo rusanga bidashoboka mu gihe gisata cy'abantu bakaba rudandazwa ruto ruto rutagenywa n'amategeko y'akazi secretaire informel mu gifaransa rudateza imbere
yerekeye abakozi bo mu bisata bitagira amategeko y'akazi abigenga secretaire informel kwako twibutse bariko batwumviriza bose ko icyo gisata kidafite amategeko y'akazi gushika n'ubu gisabwe kirimo abakozi benshi ariko gituma tunasabye leta yuko yoborohereza mu byo gusiga amasendika kuko ayo masendika abafasha kurondera amategeko yobagenga twagomba dusubire gusaba leta ko inzego zayo zitosubira kuburabuza abantu bo muri secteur informe bariko bararondera ubuzima bongera bateza imbere igihugu akarorero ni barya badandariza mu mabarabara
runaniko tibo runasaba kwitangwa ry'akazi ryoha gukorerwa mu gifuri
ishyirahamwe mpuzamasendika ko siburira suriye kwibutsa kwitangwa ry'akazi mu bisata bimwe bimwe n'uburi kirangwamo kimenyane n'ibiturire byo nabyo bikaba ari bimwe mu bintu bikuru bikuru bituma imiryango isubira inyuma mu iterambere turasubiye kandi gusaba dushimitse ko mu gutanga akazi ko imigwi ibishinzwe ariyo yobikorera ku mugaragaro
ibyo gukorera ku mugaragaro na perezida Nkurunziza bihanura abarundi bakorera mu bisata bitandukanye
tuvire hasi bimwe turwanye urudandazo rutemewe n'amategeko cyane cyane ubw'ubutare ikawa n'isukari twongere turwanye twivuye inyuma abatanga n'abajya ibiturire nk'abakozi muzi ingaruka mbi z'ibiturire nimushigikire umugambi w'igihugu wo kurwanya ibiturire mubituze kuko ibiturire ari umwansi w'akazi umwansi w'iteka umwansi w'iterambere rya bose n'urugamba rero rwa twese
nkuko byama ku munsi nk'ubu umukuru w'igihugu yatanze ubushimwe ku bantu n'ibisata abona ko bakoze neza kurusha abandi abaronkeje udushimwe harimo ubushikiranganji bw'umutekano komine ya Gihanga yo mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi abantu bakoze ibikorwa by'iterambere ku giti cyabo umumenyeshamakuru w'iradiyo na televiziyo z'igihugu umwe mu bakozi bamaze igihe kirekire mu biro by'umukuru w'igihugu n'umwe mu bana bo mu muryango wa perezida Nkurunziza ubwiwe ubushikiranganji bw'umutekano bwaheruka gushimirwa na Kizigenza ko bwakoze neza kurusha ubundi mu mwaka w'2013 eroje wika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.